Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese. Ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Ejeni n'abaduteze amatwi muri aka kanya tuyahere mu karere k'ibiyaga binini. Abantu bashika kuri 18 barishwe ejo ku munsi wa kabiri mu gitero cyagirizwa umuhari Codeco mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Innocent Mutakadala arongoye akarere k'ubutegetsi k'Ibanyali Kilo ni mu ntara ya Ituri, yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abanyagihugu bafashwe n'ishavu rirenze kandi icuka ari kibi cyane muri ako karere. Nayo Jean Robert Basiroko aserukira amashyirahamwe ya Societe Civile Ibanyali Kilo nyene yavuze ko abo bicanyi bakoresheje imipanga, imiheto hamwe n'inkoho mu kwica abo bantu. Umuhari Codeco ari wo Cooperative pour le Développement du Congo n'umuhari wa politike ushingiye ku idini uvuga ko userukira inyungu z'ubwoko bw'Abalendu. Amoko y'Abalendu n'Abahema yama yatanye mu mitwe aho ibihumbi by'abanyagihugu bamaze kwicwa hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe 1999 n'umwaka w'ibihumbi 2003. Leta z'Ubumwe za Amerika yarashimye ingingo ya Ethiopia yafashwe ejo kuwa kabiri yo gukura igihugu mu bihe bidasanzwe byo mu ntambara, ariko Amerika isaba leta gucibohora idatevye abantu bose bafunzwe mu gihe cy'intambara n'umuhari TPLF. Ibihe bidasanzwe byo mu ntambara muri Ethiopia byashyizweho ku itariki ya kabiri y'ukwezi kw'11 inyuma y'aho abagwanyi ba TPLF bafatiye ibisagara bibiri bikomeye biri ku birometero 400 uva ku mugwa mukuru Addis Abeba. Ibi byatumye haba uruhigi rw'abo mu bwoko bw'aba Tigre ku mugwa mukuru hamwe no mu bindi bice by'igihugu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu Ned Price yavuze ko gukuraho ibihano bidasanzwe yabaye iyindi ntambwe ikomeye yakozwe na leta ya Ethiopia kandi cha inzira ku gutorera umuti w'intambara mu mahoro muri ico gihugu. Ishiramwe rya Buraya hamwe n'ishiramwe ry'umwe bwa Afrika bazohura muri indwi mu nama ibarimwe buri myaka itatu. Ni nyuma y'imyaka ibiri iyi nama irindiriwe kubera ikiza cya COVID-19. Abategetsi b'iyo migabane uko ari ibiri bazohurira i Bruxelles mu Bubiligi ku munsi wa kane ejo. Mu byo bazoganira harimwo ikiza cya COVID-19 hamwe no gufasha Afrika guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ibihugu bya Afrika byagiriza ko bigaragaza ko bidashimishwa n'ingingo zifatwa n'Uburaya cyo kuzibira ingenzi ziva muri Afrika zinjira ku mugabane wa Buraya. Ikindi kitanezera abanyafrika ngo ni ubusumbasumbane bw'uko incanco zigabanganwa ku isi, hamwe no kudashaka kw'abanyaburaya kugukuraho gukingira ubumenyi bwabo ku ncanco. Ibi nabyo bikaba byatumye umugabane wa Afrika udatangura guhingura incanco zawo. Inama ihuza Uburaya n'umugabane wa Afrika izo kwitabirwa kandi na Perezida Ndayishimiye w'u Burundi hamwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Mwihavugwa mu makungu, Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko Amerika yizera ko bigishoboka cyane ko Uburusiya butera igihugu cya Ukraine. Yateye akamo Perezida w'Uburusiya amusaba kubandanya baganira ataruko ngo azohura n'ingaruka mbi kandi zikomeye. Perezida Biden yavuze ko bishoboka ko haduka kandi iyindi ntambara y'isi yose itagira insiguro. Yavuze ko ibi atabivuze kugira asotore iyo ntambara, ariko ko yifuje kuvuga ukuri. Yavuze ko mu gihe Uburusiya bwotera mu minsi canke mu ndwi ziri imbere, Ukraine izotakaza abanyagihugu benshi, ariko kandi n'Uburusiya bukazovumwa n'amakungu. Amerika hamwe n'abo bafatanije bavuga yuko bazokwishura igihugu cy'Uburusiya bimwe bikomeye cyane. Kuri wa kabiri, Perezida Putin yavuze ko yiteguye kuganira na Amerika hamwe n'ibihugu bigize ishyirahamwe Hutani kwirungikwa rya misile hamwe n'imyimenyerezo ya gisirikare ku mugabane wa Buraya. Mu Buraya kandi imihari y'abakatolika ejo kuwa kabiri baragirije Ekleziya Katolika mu Butaliyano kuba yarananiwe guhangana n'ikibazo cy'abakozi bayo bagirizwa ivyaha bishingiye ku bitsina, basaba amatohoza yimbitse kuri iryo vyaha mu bihugu by'Ubufaransa hamwe n'Ubudagi. Urunani rw'imihari 9, 7 muri yo irongowe n'abakenyezi, babisabye ejo ku munsi wa kabiri igihe batanguza isekeza bise kuva mu gacerere. Gushira habona mabi ashingiye ku gitsina yakozwe n'abakozi ba Ekleziya Katolika ku isi bimaze gutuma Ekleziya iriha indishi y'amamiliyoni amajana y'amadolari. Icigwa cyakozwe mu Budagi gisohorwa mu 2018 cerekanye ko abakozi ba Ekleziya bashika 1670 bakoreye ivyamfurambi abana bakiri bato bashika 3677 mu myaka iri hagati ya 1946 na 2014.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi rya Amerika, mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, abarobyi bakorera ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika ahitwa Kajaga muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura barinubira ko aho bakorera naho bacururiza amafi agenda haba hato.
Aho si umunsi yeze yari amazi, ndashikiye abavuze ko atakivuko dufisi namwe abavuze atunga bacha batuvogera ubushize nubwo atubaje cyangwa urusenge bacha kuyatikura
sabo bushikira nganje kwanza bw'ibidukikije umanze buhuze bwubahirize imetero 150 kuko kwasugerejwe cyane n'abagwiza atunga ndiko ndaraba ntaho duhagaze aha mu Kajaga.
Abo ni bamwe muri abo barobye. Urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwarayiruciye iteka ko dosiye y'iraswa ry'indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana ifungwa burundu. Izi nkuru hamwe n'izindi radio yanyu Ijwi rya Amerika yabateguriye ni mukanya ntimujye kure. Radio Ijwi rya Amerika, tugiye gukomereza ibiganiro byacu ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Duhereye mu Rwanda, komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko irasaba umutwe w'abadepite kwihutira gushyiraho itegeko ryemerera abangavu n'ingimbi gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Abadepite bagize iyi komisiyo bumvikanisha ko byagabanya umubare munini w'abana b'abakobwa basigaye babyara bakiri bato. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi atugezaho iyi nkuru.
Ubwo iyi komisiyo yagezaga raporo yakoze ku isesengura rya politiki y'igihugu yo kuboneza urubyaro ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, iyi komisiyo yagaragarije inteko rusange ko iki kibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage giteye inkeke, ariyo mpamvu hakwiye gushyirwaho izindi ngamba ziyongera ku zari zisanzweho zahangana nacyo. Abagize komisiyo basanga politiki yo kuboneza urubyaro yashyizwe mu mwaka w'2012 yari igamije kuboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo bushya bugezweho ku bagore bageze igihe cyo kubyara bari hagati y'imyaka 15 na 49, no kongera uruhare rw'abagabo muri gahunda yo kuboneza urubyaro. Kugeza ubu iyi komisiyo yagaragarije ko iyi ntego itaragerwaho cyane cyane ku byerekeranye n'uruhare rw'abagabo mu gushyigikira iyi gahunda yo kuboneza urubyaro. Ibari itangwa na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko abagabo bagera ku 3,500 aribo kugeza ubu bamaze kwitabira gahunda yo kuboneza urubyaro bakoresheje uburyo bwo kwifungisha. Komisiyo yagaragaje ko mu ngendo yakoze yasanze abagabo benshi bagaragaza ko badashobora kwemera kwifungisha burundu kuko batinya ko baba biyemeje kutazongera kubyara ukundi. Komisiyo ikavuga ko mu myanzuro yafashe hari usaba Minisiteri y'Umuryango kwihutisha ubukangurambaga bugamije kongera umubare w'abagabo bitabira kuboneza urubyaro. Perezidante wa komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko Depite Uwamariya Odeta yasobanuye ko kuringaniza imbyaro ku bagabo bitagarukira gusa mu kwifungisha burundu,
ariko abagabo bafite uburyo butandukanye bashobora kubonezamo urubyaro, bashobora gukoresha kingirizo bashobora gufasha abagore babo kubara bashobora ku hari uburyo butandukanye ntabwo ari ngombwa ko bakoresha kwifungisha burundu cyane cyane ko imyumvire iracyagaragaza yuko iyo bifungishije burundu bituma hari n'izindi nshingano badashobora gukora neza twabiganiriyeho minisanti tubwira yuko nta n'ingaruka bigira ahanini biba ariko asefu nari imyumvire minisante rwose yatugaragarije ko nta mbogamizi zirimo.
Undi mwanzuro watanzwe n'usaba inteko ishinga amategeko kuvugurura itegeko rigendanye n'ubuzima bw'imyororokere yo mu mwaka w'2016 hagashyirwaho iryemerera ingimbi n'abangavu kuringaniza imbyaro. Depite wa Maria Odeta.
Ibyo byo mu bihugu byateye imbere umwana usanga bigishwa kuva bakiri batoya uburyo birinda ariko n'igihe bidakunze ko yirinda akaba azi ko ashobora kwigomba kugira ngo si no gutwara inda gusa y'imburagihe ahubwo ashobora no kurwara indwara zitandukanye zirimo no kwera kwandura n'ubwandu bwa sida. N'uyu munsi itegeko ritari ryavugururwa ngo abangavu ku mugaragaro bemererwe kuba baboneza urubyaro uyu munsi ibibazo byazangaruka n'ubundi turabifite bitari bikeye. Imibare ni myinshi pe y'abana bacikiriza amashuri y'abatwariza inda z'imburagihe y'abakuramo uburwayi twabonye ko ku rwego rwa OMS imyaka yo kubyara yemewe cyangwa y'uburumbuke banafatiraho iriya mibare ni imyaka 15 mu gihe y'ubukure yacu 18 kumva ko ibyo bintu ntabwo bihura na gato.
Iyi ngingo yateje impaka mu nteko ishinga amategeko bamwe mu badepite bagaragaza ko bwaba ari uburyo bwo gushishikariza urubyiruko kwishora mu mibonano mpuzabitsina abandi bakumvikanisha ko ukurikije imibare y'abana b'abakobwa barimo guterwa inda imburagiye ari ngombwa ko ingimbi n'abangavu bahabwa uburenganzira bakajya muri gahunda yo kuboneza urubyaro. Bamwe mu bana b'abakobwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika batangaza ko bakeneye kuringaniza imbyaro nabo abandi bakerekana ko babikora ariko bihisha ababyeyi babo.
Ngiye kubera ko mama ari umurokore ntabwo nabimubwiye kuko iyo mbimubwira niyo ari bubyemere we yari bufata indi ntera. Ngiye nabikoze nge n'umutimanama wanjye navuganye n'ubundi ntangaruka zigaragara ashobora kubona z'uko naboneje ariko ni naboneze cyangwa ejo bundi nkatwara inda zose azibona.
Kugeza uyu mibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abakoresha uburyo bugezwe bwo kuringaniza imbyaro bavuye kuri 4% mu mwaka w'2000 bagera kuri 58% mu mwaka w'2019 2020. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwarayiruciye iteka ko dosiye y'iraswa ry'indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu 1994 Yuvenali Habyarimana ifungwa burundu. Thomas Kamirinda aragaruka kuri iyi dosiye yari yarangije umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa.
Mu mugoroba wo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 1994 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana yaravuye mu nama na bagenzi be bo mu karere I Dar es Salaam muri Tanzania. Mu ndege ye yari mucyuye harimo na president w'u Burundi Cyprien Ntaryamira na bamwe mu baministre n'abajyanama bari babaherekeje. Indege iri hafi kugera ku kibuga I Kanombe yarashwe na misile ikiri mu kirere irashwanyagurika abari bayirimo bose uko ari 12 barapfa barimo abaderevu bayo 3 bose b'Abafaransa abayirashe ntibigeze bamenyekana. Mu 1998 imiryango y'abaderevu yaregeye ubutabera bw'u Faransa icyaha cy'ubuhotozi gishamikiye ku mugambi w'iterabwoba bareze X kuko batazi uwarashe indege. Uwari umukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha juge d'instruction Jean-Louis Bruguière yatangiye anketi muri uwo mwaka mu kwezi kwa 3. Mu kwezi kwa 11 mu 2006 yemeje ko abantu 9 bo muri FPR Inkotanyi bagize uruhare mu iraswa ry'indege Habyarimana asohora impapuro zo kubata muri yombi. Muri bo twavuga nka General James Kabarebe, Lieutenant General Charles Kayonga cyangwa Lieutenant Colonel Rosa Kabuye. Bruguière yanditse kandi ko na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agomba gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari Arusha icyo gihe. Kuri we inkiko z'u Bufaransa ntizari zifite ubushobozi n'ububasha bwo kumukurikirana kubera ubudahangarwa bwe bw'umukuru w'igihugu. U Rwanda rwahise ruca umubano n'u Bufaransa rufunga ambasade yarwo I Kigali rwirukana n'abadiplomate bayikoreraga. Ibihugu byombi byongeye gusubukura umubano nyuma y'imyaka itatu mu 2009. Hagati aho umucamanza Jean-Louis Bruguière yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru asimburwa na Marc Trévidic na Nathalie Poux. Ababo bagiye gukora nkete no mu Rwanda ibyo Bruguière atari yarakoze. Baciye umwanzuro ko indege ya Habyarimana yashwanyagujwe na misile yarasiwe mu kigo cy'i Kanombe cy'ingabo z'igihugu, ingabo Habyarimana yarabereye umugabo w'ikirenga icyo gihe. Mu kwezi kwa 12 2017, Nathalie Poux na Jean-Marc Herbault nawe wari warasimbuye hagati aho Marc Trévidic batangaje ko barangije gukora nkete zabo ko dosiye bayipfundikiye. Noneho ku itariki ya 21 y'ukwa 12 2018, batangaza ku mugaragaro ko bafashe umwanzuro wo gufunga burundu dosiye, basobanura ko badafite ibimenyetso bifatika ku baregwa 9 bo muri FPR Inkotanyi. Imiryango y'abaguye mu ndege yarajuriye. Noneho mu kwezi kwa 7 2020, urukiko rw'ubujurire rw'i Paris ruha ukuri abagenzacyaha, rushimangira icyemezo cyabo cyo ku itariki ya 21 y'ukwa 12 2018. Iyi miryango y'abaguye mu ndege nabyo yarabijuririye mu rukiko rusesa imanza ari narwo rwo hejuru y'inkiko mu nzego z'ubutabera z'Ubufaransa. Narwo rero rwateye utwatsi icyifuzo cyabo, narwo ruvuga ko nta kimenyetso gifatika kiri muri dosiye, bityo dosiye ibirafunzwe burundu. Maître Léon Lef Forster na Maître Bernard Menguin, abavoka bunganira abo umugenzacyaha mukuru Jean-Louis Bruguière yashakaga gukurikirana, bishimiye iteka ry'urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa. Mu itangazo rimwe bashyizeho umukono bombi, bavuga ko ari insinzi y'ubutabera. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Yolande Makolo nawe yarabyishimiye mu nyandiko yashyize kuri Twitter mu Cyongereza, aragira ati icyemezo cy'urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa kirangije burundu ikinyoma cya mbere gikomeye mu mateka. Urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwafashe icyemezo cyarwo mu gihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari mu rugendo mu Bufaransa. Ku ruhande rwe, Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yasuye u Rwanda mu kwezi kwa 5 umwaka ushize w'2021, naho Perezida Nicolas Sarkozy nawe yari yaragendereye u Rwanda mu kwezi kwa 2 2010.
Urakoze Thomas Kamirindi. Muracyari kumwe na Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mu Burundi turi kuri metero 25.31 na metero 41. Twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com no kuri Facebook. Dukomereza amakuru yacu mu Burundi, aho abarobyi bakorera mu nkengero z'ikiyaga Tanganyika ahitwa Kajaga muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura, binubira ko aho bashobora gukorera hagenda hagabanuka bitewe n'abaza kuhubaka amazu y'uburiro n'ubunywero. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi barayigezweho na Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda.
Icyo kivuko cy'uburobyi cya Kajaga kiri hagati y'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'ibarabara rya Bujumbura Gatumba, ni mu karere ko muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Turi mu buraruko bw'ikiyaga Tanganyika ahadandarizwa amafi arobwa muri icyo kiyaga. Abarovyi bahakorera babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko umutekano ari mwiza mu mazi y'ikiyaga Tanganyika mu masaha y'ijoro igihe baba ariko bararoba, naho bashima ko atabasuma bakiza kubasahura bitwaje ibigwanisho hari yindi ngorane nyamukuru bafise. Bavuga ko muri kino gihe uburinganire bw'umweha w'uburovyi wa Kajaga badandarizamwa amafi butera bugabanuka. Batunga gatoke abantu baza kuhubaka amazu y'uburiro n'ubunywero.
Iyo bwaje isa niyaheze, yaheze n'ubu urabona amabati ajya hepfo ajya agera mu Tanganyika ku mazi. Ni ukuvuga hariya ntawe usubiranye. Iyo bwaje yava hariya ku ipave ya Brigitte sase nkani metre urabona iyiri hariya. Mugabo aha ntidushobora kubaka n'ikintu na kimwe, nta na kimwe dushobora gukorera ngaha, kuko nyine hacyaza ngo ahaniye iwanje ugaca dusanga ipuraje yarahetse. Twaragerageje nuko twishyira muri kadasitere birananirana, ku buryo icyo usanga uwo ari we wese uvuga ngo ubona nk'uyu aho urupangu rugera ntirubona, avuga ko nta Tanganyika ari iwiwe. Uwo haruguru nuko nuko ipuraje kirahira.
Kera puraje yari kuri sa metere hariya aho si mu minsi yeze yari amazi, ndashikiye abavuze ko atakivuko dufisi ntamwe abaguza tunga bacha batuvogera ubushize nubwa twaje cyangwa rusenga bacha kuyatikura
abarovyi babwiye abakunzi bijwi rya Amerika ko hamwe atagikozwe vuba umwuga wabo w'uburovyi ushobora guhagarara mu gihe ari wo warubatunze basaba ubuyobozi bujejwe uburovyi bwe gukira ubushikiranganje kimwe mu byo bujejwe harimo ibidukikije gutatura vuba ayo matati ari hagati y'abarovyi n'abaza kubaka ku butaka bavuga ko bowe gukira
kwasaba rero nabyo nyine bihagarare bubahiriza imyete 150 leta yavuze nkuko babivuze nabandi kujya ministre wa interior ariko arakora abavugiye barabara naha bariko baravugira ikiyaga bari mu batumikiye gacuzura kirenze urugero turakivugira
nasaba ubushikiranganje kwanza bw'ibidukikije bumanze buhuze bwubahirize imyete 150 kuko twasugerejwe cyane n'abagwiza tunga ndiko ndaraba ntaho duhagaze aha mu kajaga tugasaba rero umushikiranganje w'ibidukikije nkuko umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu ari karabikora kumazu yegereye amabarabara
urumva ejo habukera rero umushikiranganje tukomusaba yuko natwe utugarukira ko akaza karaba ibibintu kugira ngo turigire limite yemewe na plage atari yo kunyiganzwa imisi yose
umuyobozi gisata kijejwe uburovyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije yabwiye abakunzi bijwi rya Amerika ko ico kibazo kizwi muri ubwo bushikiranganje Deo Nduwayezu akavuga ko ico kibazo kitibonekeza kumweha uburovyi wakajaga gusa
kratye ko hariho ma plage yose y'uburovyi pambere mu kajaga washika ni kabonga iyo ngorane irahari ariko hari n'ibyatewe nuko tuzi ingorane yabaye kugira Katanganyika hagatera umuzurira kya katuka n'andi hoho bwa mbere iyo ngorane ntiyibonekeza kandi ntibitoga cyane ko babura ahantu badandaza bafi yabo ushaka ngo atugushikira iyo midogo niba atako igitegwa nuko cyaka cyaduze hanyuma ihakaka
ubushikiranganje bw'idukikije bumenyesha ko ico kibazo kijanye n'amatati kumyeha y'abarovyi kiri mu minwe yabo cega ku nzego zitandukanye Deo Nduwayezu arongoye igisata c'uburovyi muri ubwo bushikiranganje arahumuruza abarovyi kuri ico kibazo
hariho abantu bamwe bamwe babubaka ubareje anke bagomba kuhagira amespace arimo 250 metres bakagomba kubakamo ibyo birazwe mu kajaga mbere ndetse n'ahandi rero icyo cyatwaye tuye administration ndetse na muri environnement bidukikije twaravuganye ikibazo twayikorera hamwe aho nandi tugane zashyitse twaravuganye turagitoreye inyishu rero mu kajaga turize ko izatoye inyishu tutoheba umweha wose ngo ugende kubera abantu bahubatse tuzogitura batudukurira kugira dufashe n'icyane nirana
ikiyaga Tanganyika gikikujwe n'ikiyaya cegukira intara za Bujumbura Rumonge na Makamba abarongoye ishyirahamwe rihurikiyemwe abarovyi mu Burundi babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko benshi mu baba ku nkengera z'ico kiyaga batunzwe n'uwo mwuga wo kuroba
urakoze Desire Hatunga Imana kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi tukiri mu Burundi nyuma y'amezi arenga abiri hari ukutumvikana hagati ya leta y'u Burundi n'amasendika y'abarimu ku bizame bigamije gusuzuma ubumenyi bw'abigisha izo mpande zombi zageze aho zumvikana ku buryo ibizame bizakoreshwa ibyo bizame bizahabwa abigisha bo mu mashuri shingiro hagamijwe kumenya igituma abanyeshuri batagira ubumenyi bukwiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yakurikiranye hafi iyo dosiye adutegurira inkuru
Nimpari zari zatorotse kwitunganywa ry'ikibazo kigenewe abarimu bo mu mashuri y'intango bose mu gihugu Victor Ndabaniwe atwara urunani rw'amasendika y'abigisha Kosesona arashima ko icyo kibazo kitagitunganirijwe abigisha gusa kuko kuri we ko baye ari kubasubiza inyuma mu mwuga
bakengurutse kandi yuko itegurwa ry'ikibazo rero uko ari bizubwenge abigisha bo mashure shingiro bifata bitatu bya mbere kigiye gukogwa kidakogwa n'abigisha gusa ahubwo n'abajeje kubafasha gutunganya imirimo na cyane cyane bamwe bita ba maitre responsable babakurikirana nabo bakazuba bari kumwe nabo kugira by'ukuri twumve neza ko atari ikibazo cyo kubapima ubumenyi ahubwo ari ikibazo cyo gufasha ubushikiranganje kurondera ivyigwa bibereye ivyigwa byotuma akanovera k'indero kagaruka
ku ruhande rw'ubushikiranganje bw'indero naho barashima ko ihagarikwa ry'akazi ritakibaye kandi ko n'ikibazo kizotunganywa mu ntumbero yo gusuzuma igituma ubumenyi bugenda butituka mu mashuri nshingiro kugira ngo iyo ntambwe ishikwe ko vyabaye ngombwa ko izo mpande zibiri zirondera umuhuza ari gwo rwego rw'igihugu rujejwe ibiganiro mu kazi Comité National de Dialogue Social Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi ari nawe atwara ugo rwego rwakemuye amatati hagati ya leta n'abarimo arashima ubutwari bwaranze abaganira.
Ibyo biganiro byipfuzwa ku bibazo bitatu: itunganywa ry'ikibazo ku bigisha bo mu bice bitatu bya mbere by'igisho, itunganywa ry'ibibazo ku mahuriro rezo y'amashure, hamwe n'ikibazo kiraba izimba ry'ubuzima na politike y'imishahara. Ku bibazo bibiri bya mbere, abaganiriye barumvikanye bashika ku masezerano ku biraba ikibazo cy'ubuzima buzimbye hamwe na politiki y'imishahara. Abaganiriye barazi yuko umugwi ujeje ibiganiro mu kazi uriko uravugana nabo bose biraba.
Ikiringo ico kibazo kizotangirwamo ntikiramenyekana, ariko izo mpande ziyemeje kugira uruhara mu itegurwa ryacu. Izo mpande zibiri ziremeza kandi ko uko kutumvikana kwatumye n'ibindi bibazo bihanze igisata c'indero bijahabona. Bumvikanye ko agiye no gutunganywa kandi namaru kokoma izohuza begwa n'ikibazo c'indero kugira ngo akanovera kinyigisho kagarukirwe mu gihugu. Psyclavenio Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Kavenyo Nkuru, urakoze. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri wa kabiri abantu bane baguye mu gitero abarwanyi ba Mayimaye bagabye ku baturage b'abanyamurenge bateshejwe ibyabo bari ibibogobogo muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Nkuko bitangazwa na bamwe mu baturage bari bakambitse muri imwe mu mihana yo mu bibogobogo yatewe n'abo bagwanyi ba Mayimaye bafatikanyije n'abagwanyi ba Red Tabara, bavuga yuko babateye bavuye mu gweba Mukolwe ndetse na Rusenda bicamo abantu ndetse bakomeretsa abandi. Ngira umukiza n'umuyobozi watesheje ibyabo ari bibogobugo.
Twatewe guhera saa 11:40 twabonye aduyiza iturutse Rweba izamuka imisozi y'amagaja na bivumo baza ari benshi. Aduyi ya kutumba kidukira iroze bishambuke na Redi Tabara baratake batika umuhana w'amagaja, batika umuhana wazica abantu. Hapfuyemo abasaza b'imyaka 87, hapfuyemo umusaza w'imyaka 60, hapfuye abantu bane mu yandi magambo. Hakomereka abantu babiri. FARDC yakoze umurimo wayo yarashe aduhika, ndetse abenshi baguye hano n'abandi bakomeretse ku bwinshi.
Aba baturage bavuga yuko batewe mu gihe bari bamaze iminsi batakira inzego zitandukanye zirimo na MONUSCO, ko hari amakuru bafite yuko Mayimaye ifite kubatera. Nkuko bitangazwa na Mumuza Jacques, umwe mu baturage bateshejwe ibyabo bari mu bihogobogo.
Nikishijwe baduteraga tanditse tugaragaza gushize imishyirava mu cyumweru gushize twanditse tugaragaza ko hari umugambi wo kuza gutsemba abanyamurenge bari hano, kuko izo nama twarazimenye. Iki gitero twarakivuze, twakibwiye inzego zose, yaba leta, yaba MONUSCO, yaba communauté nationale.
Ubuyobozi bwa Mayimaye ya Kutumba na Kibukila bushinjwa gutera abo baturage twagerageje kuvugisha kuri telefone zabo ngendanwa ntizanyuramo, ariko umuvugizi wa Mayimaye Biloze Bishambuke na Blaise Aimable ahakana yuko batari mu bateye abo baturage nubwo bashinjwa nabo kuba muri ibyo bitero.
Biloze Bishambuke ntabwo mu bihogobogo abona abandi aba bandi abizi ndezaguye mu bantu bose wafashe imbunda ashaka kuja kuyiba kuyiba izo bakandi bakayivuga ngo ni Biloze Bishambuke. Biloze Bishambuke ntabwira aho ejo kiba abaturage cyangwa se kubica cyangwa se kuba twitira amazu yaho ijuru zo kubarinda umutekano.
Gusa ubuyobozi bwa FARDC bukorera bibogobogo buvuga yuko bwashubije inyuma ibyo bitero by'aba Mayimaye byisha abaturage ndetse bigatwika n'amazu yabo. Ibi bitero bibaye mu bibogobogo mu gihe muri Uvira naho abagwanyi ba Mayimaye bateze imodokari mu kibaya cya Rusiza yitwa Mutarure banyaga bagenzi ndetse bakomeretsa abandi. Ni mu gihe kuri Gatobwe naho abagwanyi batwigwaneho bashinjwa gutwika umwana wo mu ndego w'abafurero ndetse no kunyaga inka zabo. Nk'uko bitangazwa na Societe Civile yo muri Uvira, Vedaste Ngabo kubwaradijwe rya Amerika, Uvira mu ntara kivuye epfo.
Vedaste Ngabo, urakoze. Inshuti mwarimu duteze amatwi, ibiganiro byacu byo kuri iyi saha naha bihumurije, nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Turabashimiye rero mwe mwese mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Dieudonné Cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.